Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Imvura kandi yahitanye abantu mu Rwanda.
Ibyo twapfushije aba 12 muri Rurindo, Muhanga ndetse na Kayonza, hanyuma tukomeretsa abandi 18.
Kayumba Olivier ni umunyamabanga uhoraho wa ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse mu Rwanda. Imfura nyinshi kandi ni no mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi leta yafunze amaradiyo 5, hanyuma se kandi habaye iki ku itariki ya 23 y'ukwa 4 mu mateka? Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro twabateguriye kandi tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze iwanyu mu ntara. Mbere yo kujya mu ntara ariko, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyse Bigirimana aduhe amakuru muri make yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaremeje ko agiye guhagarika no guhana abantu 50 batorotse ikibanza cy'i Nairobi bari barashizwemo kukurindira iminsi 14 bakeka ko boba baranduye umugera wa corona. Abanyakenya bamwe bashizwe muri ibyo bibanza bya leta baridoga ko barihishwa amafaranga menshi y'iminsi babimaramo. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu Mutahi Kagwe yasabye abanyakenya kudoma ko urutoki abantu bose bahunze aho bari barashizwe mu ishuri rya leta ritanga imyimenyerezo ku baganga i Nairobi. Kuri uyu wa gatatu kandi leta ya Kenya yarabujije abantu kwinjira no gusohoka komine ya Mandera ihana urubibe na Ethiopia na Somalia. Inyuma yaho hagaragariye abantu 8 banduye COVID-19. Kugikiza cya corona kikibandanya gikwirakwira ku isi, abategetsi ba Amerika bafise impungenge ku banyagihugu bayo babohewe mu makungu cyane cyane mu bihugu bidacana uwaka na Amerika nka Irani na Siriya. Mu kwezi guheze umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yasabye Irani kubohora vuba bwango abanyamerika bose ifunze. Yavuze ko Irani izobababazwa mu gihe bohitanwa n'ico kiza. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko abanyamerika bafungiwe muri Irani na Siriya hamwe n'ibindi bihumbi bafunganywe bataronswa ubuvuzi ndetse kandi baborezwa igufa. Irani ifatwa nk'igihugu cya mbere uwo mugera watanguriyemo mu karere ko mu buseruko bwo hagati, aho abarenga 185 bamaze kuwandura hamwe n'abarenga 5000 umaze guhitana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko yahaye uburenganzira ubwato bw'intambara bwa Amerika bwo kurasa utwato twose twa Irani tuzosotora ubwato bwa Amerika. Ubwo butumwa yacishije ku rubuga Twitter kuri wa gatatu bukurikiye ibyabaye mu ndwi iheze, aho ubwato bwa Irani bwegereye ubwa Amerika ku metero 10 mu mazi yo mu kigobe cy'Abarabu. Irani irahakana ibyo byagirije mu kuvuga ko abasirikare bayo bari mu myimenyerezo isanzwe igihe bahura n'icyo yise agasomborotso k'ubwato bw'intambara bwa Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeye ko azofasha Pakistan kugwanya ikiza cya COVID-19 mu kiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Imran Khan kuri telefone kuri uyu wa gatatu. Amerika iza yaramaze gutangaza ifashanyo kuri Pakistan ingana n'imiliyoni zirenga 10 z'amadolari mu rugamba icyo gihugu kirimwo rwo kugwanya corona. Pakistan imaze kuronka abantu barenga 10,000 banduye hamwe n'amajana 212 umaze guhitana kuva ugitangura kugaragara muri icyo gihugu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Abayisilamu bo ku isi hose bari mu myiteguro y'ukwezi kweranda kwa Ramadhani, ukwezi ko gusenga, gutanga ibimazi no gufasha abatishoboye. Uku kwezi gutangurana n'uyu munsi wa 4 ku isi. Ikiza cy'umugera wa corona kigiye gutuma abayisilamu bayihimbaza mu bihe bidasanzwe uyu mwaka kuruta imbere abategetsi b'idini muri Arabia Saudite bategetse ko amasengesho ku mugoroba abera mu ngo Emira Arabe Zunze Ubumwe ni kimwe mu bihugu byahagaritse amasengesho rusangi mu misigiti mu gihe abategetsi ba Misiri bahagaritse amakoraniro rusangi abayisilamu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bararaba uburyo bubereye bwo kwisunga bivanye n'amategeko ya guma mu rugo yashinzwe na Leta ya Amerika kubera ikiza cya COVID-19
nkuko mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yabibwiye Ijwi rya Amerika abayisilamu bo mu Rwanda nabo bazatangira igisibo gitagatifu cya Ramadani ejo kwa gatanu Aloyizi Bigirimana rero urakoze ku makuru hirya no hino ku isi butugejejeho nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umuntu umwe yarayishwe mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yagiye yo kureba uko byifashe.
Ubwo bubisha cyewe n'ubugizi bwa nabi bwabereye mu nkambi ya Nyarugusu zone y'umunani nijoro kuwa gatatu saa tatu zo mu ijoro aho wishwe yakekwa ko yoba afise imyaka 65 wakoze igishano ni umwana w'umukobwa afise imyaka 17 kandi akaba yaravyemereye abajejwe umutekano yuko ariwe yabikoze uwo mwana w'umukobwa yaraye yishe se wabo yaciye mama wabo nyuma yuko papa bavyara yazimanganiriye nyuma y'inkambi yari yagiye gucingero aho batashe boye kumenya irengero giwe bivugwa yuko icatumye uwo mwana w'umukobwa akora ya mashano nuko se wiwe gihe yazimira yari kumwe n'uwo mugabo yaciye atoranye na wiwe mu gihe kitarenza amezi abiri kuva se yazimiriye iyo yari yagiye gucingera y'ijya Amerika ryaganiriye na bamwe mu babanyi batubwira uko byagenze
nanye twarahashitse muga twashitse kubwo twumvise akaruru gakomwe n'uwo mukenyezi tumaze kwashika dusanga uwo mutama yamaze kwicwa byabonetse ko yishwe akoresheje gukeregwa n'uwo mukobwa wiwe ni kuvuga ko ababanyi tumaze kubona ivyo rushadufata uwo mukobwa turamugumya nuko amaze nyenenye naravyivugira kariwo yishe uwo mutama mugabo kubwivyo ni kuvuga ko iboneka ko yakoresheje kwihora kubwase bivanye n'ibintu byigeze kuba hagati ya se wiwe hamwe n'uwo se wabo uko barigeze kuba baja mu kijiji guhangayika barondera ubuzima nuko rero uwo mutama yene acatahari wenyine muga se umukobwa nyene cyasigarayo nuko umukobwa agerageza kuza aramubaza baramubaza mugabo n'uwo na nyina wa na nyina w'iyo mugabo ntibigeze abaha inkuru itomoye nuko rero umukobwa gusa nico yakoresheje twovuga ko nk'ukuntu yabivuze kubwo kwihora ku rupfu rwa se wiwe
ego hari mu masaha 3:30 z'ijoro ahubwo bugize nabi bwaba niho twumva umugore akome nduru ngo mugabo wanje arapfuye amadeshwa badukanye ni kuraba nuko nyene yabivuze ati arapfuye dusanganye n'umugabo arambika imbere y'umuryango ku mbuga
amabi hagati y'ababanyi no mu miryango yama yabaye mu nkambi z'abarundi zabungiye mu gihugu cya Tanzania agahohotero hagati y'abubakanye guhohotera abana babigeme ni bimwe mu vyama vyabaye mu nkambi bimwe bitumwa n'ububoregwe no kubura ubuzi bakora
hariho ububoregwe bwishi mu bantu ugasanga iyo mu papa yaborewe arajara kubisa umugore wiwe n'abana arajaniranije ugasanga ni kibazo hanyuma hariho nikico kuvuga umuntu kugenda ugasanga umugabo agiye kwinjirira mu yindi nzu agiye kujya mu bagore babiri kwawunda muteye ibibazo ibintu nke nivyo mu kibano vyo kuri usanga arico kihari kirekire cyane
keshi iyo umugabo ataye umugore akaje nko ku nzu ntoyi arashobora kugira ingorane kandi nk'iyo umwana basanga injya barazishoye cyangwa ugasanga ubukene nyene buguma bwiyongera cyane mu muryango arashobora kuba ingorane cyane
hariho biratumwa no kutavuga umwigeme cyangwa umukenyezi agahohoterwa ugasanga bihereye hiyo nyene akabirihereza hiyo nyene hoho bibi no vuga ho babiriya
kubwizo mpamvu basaba bajeje mu umutekano kwama batembereye impunzi mu village babayemwo no kubigisha inyigisho zitandukanye kubijyanye n'umubano mwiza kugira amabi yagabanuke hagati y'abanyi no mu miryango.
Icyo twosaba ni uko boza barakurikirana habaye nk'ingorane bagashika bakabaza ati ibyo bariko barapfa ama bakabumviriza bakabashyira ku rutonde bakabashyira ku murongo bakumvikana
habatswa kabahimiriza ati mwitware kukunuku kugira ibintu bitungane.
Uwo mukobwa yakoze ayo mashano hamwe na nyina wiwe bati bafatwa n'igipolisi muri komine Gasuru hanyuma bazojanwa kuri sentare kwicura ibirego abafungiye mu gasho ku mpamvu z'amabiba mabakoze mu miryango no mu mabanyi mu nkambi ya Nyarugusu barenga gato 80 mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Gasuru mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Mu karere k'ibiyaga bigari imvura nyinshi imaze iminsi ihitana abantu n'ibintu mu Rwanda abantu barenga 10 yarabishe ikomeretsa abandi 18 ni inkuru ya Erika bagira ubusa.
Amakuru y'imfuza abo bantu bagera kuri 12 yemejwe na Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse mu Rwanda ivuga ko byatewe n'imvura idasanzwe yaguye mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu. Mu kiganiro bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse yahaye ijwi rya Amerika yahamije ibyaya makuru ko bamwe bapfuye bagwiriwe n'inzu abandi bahitanwa n'inkuba.
Ibyo twapfushije abantu 12 muri Rurindo, Muhanga ndetse na Kayonza hanyuma tukomeretsa abandi 18. Amazu yasenyutse kugeza ubu ngubu tumaze kubarura amazu 32 ariko ikigaragara ni uko imvura yabaye yaguye hafi mu gihugu hose. Twashoboye gukusanya amakuru ku manywa uturere 15 nitwo twagize ibibazo byinshi kurusha ibindi.
Ngo hari abagiye bakubitwa n'inkuba
bakomeretse kubera inkuba ndetse n'abishwe n'inkuba ni muri Kayonza na Rwamagana.
Kugeza uburetse bapfuye kubera ibiza mu Rwanda, Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse inemeza ko hari umuhanda umwe wangiritse ndetse na hegitari zitaramenyekana umubare z'imyaka zatikiriye mu mirima kubera kwibarura rigikomeje. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutabazi bwihuse yabwiye ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatatu ku bufatanye n'izindi nzego barangije gushyingura bahitanywe n'ibiza kandi ko abasigaye bari kwitabwaho.
Abahuye n'ibiza cya mbere abapfushije abantu uyu munsi nyuma ya saa sita bashoboye gushyingurwa. Imiryango yabo irimo irahumurizwa hifashishijwe ubuyobozi. Ikindi gikurikira ni ukureba uko abandi bakomeza bagafashwa haba kubahumuriza cyangwa se kureba aho bashobora kujya kwikinga, cyane cyane ko ikibazo nyamukuru dufite ni ugufasha abantu bashobora kuba bari mu kaga bakimuka bakajya gucumbikirwa ahandi mu gihe imvura itarashobora kugabanuka.
Kuri iyi mvura yaguye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, amakuru atangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga ko yagize ingaruka ku turere 15 muri 30 tugize igihugu cyose. Ubutegetsi buravuga ko kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru amakuru bwari bufite yemeza ko akarere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda kari mu turere twatakaje abantu benshi kuko ngo inzu yagwiriye abantu 4 kagakurikirwa n'akarere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda nako kapfushije abantu 3. Amakuru dukura muri Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse kandi akavuga ko kuri uyu wa gatatu imiryango ibarirwa muri 45 yari ituye mu manegeka mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda umurenge wa Cyungo akagari ka Marembo yahise yimurwashisha itabona ijya gucumbikishirizwa birinda ko no bakwisanga bahasize ubuzima. Ni imvura kandi itibasiye mu bice by'amanegeka gusa ahubwo ko ngo bitewe n'uko ngo isa n'imaze kuba nyinshi mu butaka byarushijeho kugira ingaruka kuri zimwe mu nyubako. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse akabwira ijwi rya Amerika ko n'ababa mu nzu zidahomye neza bakwiye kuzigenzura umunsi ku wundi n'ibindi.
Dusaba abaturage ku byerekeye cyane cyane imyuzure n'inkangu ko nibyo bitwugarije muri iyi minsi. Dusaba abaturage kureba neza inzu barimo uko zimeze bakazihoma neza hakirindwa ko amazi yakwinjira mu bikuta kubera misha imikingo yegereye inzu zabo bakimuka niba hagaragara ibimenyetso by'uko yasenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Gusibura no gucukura ibyo bifata amazi n'imiferege iyobora amazi, gufata amazi y'imvura bagashyiraho imireko, gusukura za ruhurura no kwirinda kujugunyamo imyanda, gusana ibiraro bishaje, hanyuma gushishoza mbere yo kwambuka mugezi n'ibiraro kuko henshi naho dusanga abantu bitabye Imana kubera ko bitiranyije muhanda n'umugezi.
Iyi mvura yaguye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu igahitana abantu 12 ije nyuma y'indi mvura idasanzwe yaguye mu mpera z'icyumweru gishize nayo igahitana abandi bantu 10 mu bice bitandukanye by'igihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyari cyatanze igisa n'impuruza cyaburiye abaturarwanda bose ko hagati y'itariki 17 na 22 z'uku kwezi kwa kane hari hateganijwe imvura n'imiyaga bidasanzwe. Usubije amaso inyuma gato mu mwaka wa 2018 ubw'ibiza byari byibasiye akarere u Rwanda ruherereyemo byahitanye abantu basaga 250 mu Rwanda gusa. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bo bagakomeza kwibutsa buri muturarwanda kwigengesera byirinda icyo ari cyo cyose cyateza ibiza. Ngasoza nisegura ko kubera gahunda yaguma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo COVID-19, ijwi rya Amerika itabashije kugera kuri imwe mu miryango yagisizwe iheruheru n'ibi biza ngo yibonere amakuru y'impamo. Ehabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho imfura nyinshi yahitanye abantu n'ibintu, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagendereye bamwe mu baturage barokotse.
Nyuma y'iminsi 5 Uvira yubasiwe n'amazi y'inzuzi za Murongwe na Kavimvira yahitanye abantu 34 ndetse agasenya amazarenga 3,500. Bamwe mu baturage ba Uvira inzu zabo zatwawe n'imyuzuri, bavuga yuko bakambitse mu mashuri ndetse no mu nsengero hamwe no mu bizo byakunduwe n'imyuzuri babayeho mu buzima bubi. Josephine Nema iwe na bagenzi be twabasanze bakambitse kuri Epe Kavimvira nyuma yawe inzu zabo zisenyewe n'uruzi rwa Kavimvira.
Aha mu mashuri tubamwo hari amadirisha nta ntuze nta madirisha ariko imibiri kwira twinjirira ko urumva imbere kwira twinjirira nyinshi haje imvura iguye amazi aduherera ko mu nzu n'abana bacha batangura kujugumira kubera ntidufise kumwe ntanibyo dufise tubafuka. Iyo niyo ngwane dufise
ibyo kurya
ibyo kujya nabyo ntabyo ntabyo dufise tugiye ibintu byose byarononekaye n'amazi igihe imvura iguye ntuze ibyabomokeye ku bantu ibintu byose birononekara impuzu tuwambara ntazo n'abana ntidufite ibyo bubambika n'impuzu ntazo dufite tubafuka.
Cyakupewa na Bintu ni umuturage wa rusanzwe atuye muri Avenika Bare, ni nafite abana 18 twamusanze ari iruhande rwaho ifuso yiwe yarengewe n'umucyanga hamwe n'itaka. Avuga yuko kuvaho amazi y'uruzi rwa Murongo asenyeye amazu yiwe amaze iminsi 2 atarafungura, usibye ifu yahawe n'abagira neza yo gukoroga igikoma. Usibye iki kibazo cyo kuba abaturage bo muri Uvira bari basiwe n'amazi y'inzuzi za Murongwe, Kavimvira, Nyangara hamwe n'ikiyaga cya Tanganyika, bafite n'ikibazo cyo kutagira amazi meza yo kunywa kuko ibigega bya Regidezo nabyo byasenywe n'uruzi rwa Murongwe. Amida Francine ni umuturage wa Uvira nawe.
Amazi yazanywe na Tanganyika n'umuyaga yaraduteye ingambo n'ingambo kunyangara ruzuye Tanganyika ruzi ubu no kuvoma ntituronga naho duca amazi atugera ngaha turiko tukoresha ibiziba byo ngahanye kubera tubura naho tuca kuza kuvoma nuko nwa turiko turanywa ibiziba bitanganyika ibiziba byo mu muhana byose biruzuye naho tuzoba gute ntitunwa amazi ntituronga n'ibyo turiko turashobora kugwara korera kubera amazi turiko turanywa ni mabi ariko aracangana nayo mu muhana kandi agacangana na Tanganyika nta naho turonka duca mu kuza kuvoma n'amazi ya Tanganyika.
Umuyobozi w'intara Vyepfo Teungwabije Kasi uri mu ruzinduko muri Uvira, duk'ingenzi bagiye gukora ari ukureba uburyo imigezi ya Murongwe na Kavimvira bayisubizaho yari isanzwe inyura mbere y'uko yuzura igasenya amazu abarirwa mu 3500 ndetse no gushaka uburyo bashakira ibiribwa n'uburaro abasenywe n'izi nzuzi. Kuvaho abaturage ba Uvira bahuriye n'iki kibazo cyo kwibasirwa n'amazi y'imigezi, amashyirahamwe arimo UNICEF ndetse na ASEL hari bimwe mu bikoresho birimo amashitingi, uturago, imiti ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni bashikirije ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira kugira ngo buzatange ubwo bufasha kubasenyewe. Ovedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika, Uvira, Mutara, Kivu y'Epfo.
Mu Burundi, CNC urwego rujejwe gucunga uko ibinyamakuru bikora yahagaritse amaradiyo 5. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda arayidusomera.
Inama y'urwego CNC yari imaze iminsi ibiri yari yo kurabira hamwe ivyaranguwe n'ubwo rwego mu kiringo cy'amezi 6. Urongo y'urwo rwego rucungera ingene amaradiyo n'ibinyamakuru bikora ashimishwa n'ivyaranguwe. Muri ivyo harimo ko abamenyesha makuru batari bake bamaze kuronswa amakarata y'umwuga bakora. Nestor Bankumukunzi atera kamo abatararonka ayo makarata gushikana vuba mu gusense ibisabwa.
Abagize urwego kandi ico ni gishasha basavye yuko abamenyesha makuru bose botanga ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuronswa izo karata, kuko basanze hariho benshi batarazironka kuko badakwije ibisabwa. Bakifuza yuko rero mu ntango z'ukwezi kw'indwi abamenyesha makuru bose boba bamaze gushikiriza sense ibisabwa kugira ngo baronswe ayo makarata. Bagasaba mbere yuko guhera mu ntango z'uko kwezi kw'indwi atamumenyesha makuru n'umwe yosubira kwitwumisha makuru ngo aronswe uburenganzira bwo gukora nk'umenyesha makuru adafise iyo karata. Aha rero nagira mbonera akaryo ko kubatera kamo kandi kugira ngo bose bagerageze bazane ibisabwa kugira ngo ico gihe kize kigere bose bamaze kuronka ayo makarata ndangamenyesha makuru, kuko kuva ico gihe sense izoheza imenyeshe yuko atamenyesha makuru n'umwe afise uburenganzira bwo gukora umwuga adafise iyo karata. Na burya ivyari bigoye kuronka vyose vyakuwemwo, na burya ibisabwa n'amategeko vyose vyoroshe kuronka.
Urwego sense ruriko ruririmbura ruvuga ko rwasanze amaradiyo nka yose yarakoze amakosa y'umwuga. Waramutse ubwo rwego ariko nashima gushira habona amazina ya maradiyo yaba yakoze nabi canka yakoze neza.
Twaravye kandi amakosha yoba kogwa ingene ibinyamakuru bikora, dusanga hari bikora amakosha n'ibindi bikora neza. Ivyo nivyo vyinshi ayakoze nabi ntitwoyavugira ngaha kuko twohava dusanga ari menshi, kandi tuvuze ko yakoze nabi sikuvuga ko yakoze nabi gusa, hariho ivyazigoye n'ivyagenze neza. Rero abagize amakosha turaheza tukabatera kamu tukabahamagara mbere tukabandikira makete reka tubicishe ngaho kuko ko bari kubararaza.
Mu gihe himirije amatora mu Burundi, umukuru w'urwego sense asaba amaradiyo n'abamenyesha makuru kuzirinda amakosa avuga ko yabaye muri kahise, abahamagarira kuzoyakurikirana bisunza akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha makuru.
Tukaba tubitera kamo ko cane cane muri iki gihe kijanye n'amatora bokora bisunga amategeko bagakora bisunga n'umwuga wo kumenyesha makuru kogwa kugira ngo ibintu bigende neza, batanga amakuru meza cane cane ayajanye n'amatora, kuko turazi ko iki gihe kiba gisaba yuko ibinyamakuru n'amenyesha makuru bakora neza gusumba. Kandi nta mpungenge dufise kuko abamenyesha makuru barateguwe gusumba ubutumwa butandukanye bwarahawe abarongoye ibinyamakuru kugira ngo babe hafi abamenyesha makuru mu ntumbero y'uko bogira uruhara rwiza rufasha ko umugambi w'amatora ugenda neza.
Hari amaradiyo umukuru w'urwego sense atangaza ko yafatiwe ingingo mu nama y'iminsi ibiri yahuje abagize urwo rwego.
Kwihweje ibinyamakuru vyahawe impusha zo gukora ariko tugasanga ntivyakoze nk'uko vyabisavye amategeko nayo akabategekanya yuko mu gihe haheze umwaka ibinyamakuru bihawe uburenganzira bwo gukora bidakoze bica vyakwa ubwo burenganzira. Aha twovuga nk'iradiyo yitwa ijwi ry'imbabazi nico kimwe kandi ni radio yitwa SN News nico kimwe kandi ni radio yitwa Muziki FM ariko kandi radio yitwa Voix de Développement Communautaire yibubanza nayo ne uruhushya ari yarahawe kugukora gwaraheze iradio yitwa Ntumbero FM iri Ingozi yo radio rero kuva itariki 16 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ikaba yarahagaritse ibiganiro byayo atanu ruhushya isavye mbere itanabimenyesheje urwego rujejwe gukwikirana ibinyamakuru
Nestor Bankumukunza arongo urwego Sense yatangaje ko ibikorwa vyari bitekanijwe kurangurwa mu kiringo cy'amezi 6 tarangiye byaranguwe gushika ku bice 90%.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Umunsi w'itariki ya 23 y'ukwezi kwa kane mu 1995 wabaye umunsi wa mbere na mbere umunsi mpuzamahanga w'igitabo n'uburenganzira bw'abanditsi n'abahanzi. Venuston Nshimiyimana rabitugezaho.
Icyo gitekerezo cyatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi UNESCO maze umunsi wizihizwa bwa mbere mu mwaka wa 1995. Kwizihiza uwo munsi mwisi yose UNESCO yifuzaga guteza imbere gusoma gusohora ibitabo no kurengera uburenganzira bw'ibihangano iyo tariki yatoranijwe kubera ko byemezwa ko ari umwanditsi w'icyamamare w'umwongereza Shakespeare yavutseho kandi gitangaje nuko hari n'abandi banditsi bihangange bavutse cyangwa se bapfuye kuri iyo tariki mu bikorwa byo guhimbaza uwo munsi harimo gusoma no gukoresha amarushanwa yo kwandika ibyo bikorwa bitegurwa n'abanditsi amacapiro ibigo bitegamiye kuri leta ibigo byigenga n'ibya leta ndetse n'itangazamakuru
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita short wave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 27,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu Venuste Nshimiyimana urakoze nshuti zacu iyi ni radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda naha rero ikiganiro iwanyu mu ntara gihumurije namwe ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika mutibagiye bya biganiro n'amakuru ibategurira mugira umunsi mwiza murakarama